Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Ndabaye mwiriwe nshuti bagenzi mwese mudukurikira kuri radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatandatu igerezo rya 20 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2021. Aya makuru tugira tubashikirize aza kuba hagaze ku ngiro nkuru zikurikira. Umugambwe SNDD-FDD mu ntara ya Rutana uragirizwa gutoteza abakozi ba leta hanini bagizwe n'abarimu n'abaganga bakaba batangisha amafaranga menshi mu mugambi wo kubaka inyubakwa y'ibiro by'intara babona ko basabwa amafaranga y'umurengera bafatiye kuyo basanzwe bahembwa. Abakozi bo mu gisata kijejwe kugwanya indwara za malaria, sida n'igituntu barasaba kuronswa gahembo kabo. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe bwa Croix Rouge begukira buvuga ko byatebejwe no gusubira kugira amasezerano y'akazi n'ababafasha. Murabikurikira murano makuru. Nawe mukigabane ku isoko mukurikira ingene bamwe mu mpunzi z'abarundi bagiye hamwe muri koperative Griteka, murumva akarusho bahagirira murano makuru. Ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Jospe Kubwimana ku Nduwimana mukanya duca tuja mu idonido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Umwana yarahejeje kuvuka yaratowe ari kiziga ahantu mu gahinga ku mutumba na zone Kiremba muri komine ya Gasogwaho ni mu ntara ya Muyinga. Nkuko amakuru atangwa n'abajejwe intwaro kuri uyo mutumba bimenyesha, abajeje intwaro aho ku mutumba wa Kiremba bakavuga ko amatohoza ariko araba kugira hamenyekane uwakoze yobara. Ayo makuru amenyesha kandi ko komine Gasogwe yafashe ingingo yo gushingura niteka ico kibondo. Mu ntara ya Makama naho abantu 11 nibo baraye bahagaritswe mu makomine yavugizo na Nyanzarake. Aho ni mu ntara ya Makamba, batatu nabo muri komine yavugizo bahagarikiwe ku mihana iwabo iri ku mutumba wa Gikuzi, bahagarikwa n'igipolisi hamwe n'ugwaruka rw'imbonera kure. Bakaba bari bafise amakuru yuko hari ibintu byibwe nkuko bimenyeshwa n'abajeje intwaro. Muri komine ya Nyanzarake naho hafashwe abantu 8, batatu bakaba bafashwe n'igipolisi mu ijoro kiriko kirakizura. Bafatigwa ku mutumba mvugo bariko banywa inzoga ziyoba zitemewe n'amategeko bita Kanyanga nkuko amakuru ava mu gipolisi abivuga. Babiri nabo bafatiwe ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake ku mutaga wejo kuwa gatanu nyene mu gihe bariko baradandaza isima ku giciro kirenze icashinzwe na leta. Abo bose bakaba bafungiwe mu gipolisi cha Vugizo na Nyanzarake nkuko amakuru atandukanye abimenyesha. Tubandanije n'amakuru twariko twabateguriye. Abakozi ba leta cyane cyane abakora mu gisata cy'indero n'ubuganga mu ntara ya Rutana bariyamiriza ingene umugambwe SNDD-FDD uriko urivanga mu itozwa ry'amafaranga agenewe kubaka ibiro bishasha by'intara ya Rutana uri hejuru yavyo. Ngo n'umunyamabanga w'uwo mugambwe mu ntara asaba abarongoye ubuzi butandukanye gusaba abakozi interano irengeye ubushobozi bwabo. Ni nkuru tubaza Emmanuel Ndayishimiye.
Uwo myidogo yibonekeza cyane cyane mu basanzwe bakora akazi bahembwa ku kwezi, ahanini bagizwe n'abaganga hamwe n'abigisha bakorera mu ntara ya Rutana. Yiyamiriza ingene urongoye uwo mugambwe SNDD-FDD mu ntara ariko yivanga abicishije ku barongoye akazi chef de service mu Gifaransa mu gushinga amafaranga y'intererano yo kubaka inyubakwa izoba ibiro by'iyo ntara. Bavuga ko bariko basabwa amafaranga y'umurengera ugereranije n'agashahara baronka. Ivyo bigaragara mu butumwa uwarongoye umugambwe SNDD-FDD asaba abarongoye ubuzi kwegeranya ayo mafaranga bahegeje bace batanga icyegeranyo ku munyamabanga w'umugambwe SNDD-FDD mu makomine. Abo nabo baheze bashikirize icyegeranyo uwo arongoye umugambwe mu ntara. Ayo mafaranga ngo yashizweho n'uwarongoye SNDD-FDD muri iyo ntara hamwe n'abarongoye ubuzi abayatanga batagishijwe inama. rero ngo abayobozi b'amashure baraheza bagategeka umwigisha wese gutanga amafaranga 5,000 ku kwezi ku kwezi, abaganga nabo 10,000 bagaheza mbere bakayatanga atacemezo cy'amafaranga batanze resu barihiye ko. Abo bakozi bakavuga ko abo babakoresha bariko babikora mu kwitonesha ku munyamabanga wa CNDD-FDD mu ntara, ngo n'ubusuma bushobora kuba bwinyegeje inyuma. Ivyo ngo babivuga bitwaje ko mu nama ihuza imvukira za Rutana yabaye kwa munani munyonyo umwaka uheze mu gisagara cha Bujumbura. Inama yari irongowe na buramatari w'iyo ntara, amafaranga yashinzwe atariyo ariko aratozwa. Muri iyo nama yo muri munyonyo imvukira na buramatari ngo bumvikanye ko umwe wese azotanga baravye urugero rw'amashure hamwe n'umushahara ahembwa, ngo bakaba bafunditse ko urugo rwose ruzotanga amafaranga 1,000, abaplanto amafaranga 1,000 n'amajana 5 ku bafise impamya bushobozi bita D6, 2,000 ku bafise impamya bushobozi ya 2, 3,000 ku bashitse mu mashure ya kaminuza. Abarongoye ubuzi n'abadandaza bobo bakaba basabye guterera uko bavyumva nkuko bimenyeshwa n'abari bitavye iyo nama. Abo bose bagasabura amatari w'intara ya Rutana ukurikiranira hafi ivyo bintu. Twarondeye umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana agire ico ashikirije kuri ivyo yagirizwa, turamukena.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza cya coronavirus? Ni ugukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni, ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwe? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo, naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye, be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako nakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru twabateguriye tuyabandaniza mu gisata cy'amagara y'abantu, hari imyidogo mu bakozi bo mu mugambi w'igisata kijejwe gufasha abagendana umugera wa sida, malaria n'indwara y'igituntu. Bavuga ko gushika ubu batarahembwa ukwezi kwa mbere, bakaba bafise ingorane y'ingene bariha amazu babamwo. Ubutwara kwa huje Burundi arabahumuriza agasigura ko ari amasezerano abanza kuba kugira bazoronswe imishahara yabo. Inkuru tuyishikirizwa na Francine Kanyange.
Abakozi bidoga n'abasanzwe bakorera mu bigo byitaho bagendana umugira wa sida biri mu gihugu cyose, bavuga ko basinye andi masezerano mashasha y'akazi mu ntango z'uyu mwaka, ariko ko batararonswa agahembo kabo k'ukwezi kwa mbere. Ivyo navyo bakavuga ko bibagora kwihanganira.
Turasabye kwa ruje dushimitse yuko yogerageza icubahiriza amasezerano y'akazi nk'uko abivuga, kuko igenda kuduhemba ukw'ukwezi gutashe. Turana tubona duteze ukwezi kugira kabiri ata kintu cerekeye umushahara turabona. Yemwe dupanze amazu y'abandi, yemwe dukenera gufungura, yemwe dukenera kwiyunguruza n'akamaramaza yateye agahinda.
Urongoye Croix Rouge mu Burundi asigura ko atari abo bakozi gusa, ahubwo ko abakorera ico gisata bose batararonswa uwo mushahara ukwezi kwa mbere, ariko akabizezwa ko bazoyaronka.
Ndibaza ko bashobora kuba patient nk'abandi bose. Quand projet se termine, quand on se commence, il y a des procedures zisakuba kitura dishinga nuko ibyandiko n'amasezerano ya nyuma nyabuka kuba hanyuma umuntu ajejwe kujijara amafaranga nivo y'igihugu ari PNUD atangwe kugira transfert y'amafaranga ya yisi vantu nshasha ku makonti ya Croix Rouge Burundi, hanyuma igihe azoshika ku makonti ya Croix Rouge Burundi, Croix Rouge Burundi zitangira guhemba kuva ku mukuru wa proje gushika ku bantu bose bakorera mu masantre de sante.
Mumenya ko abakozi barenga 300 aribo bakorera muri ico gisata gifasha abafise umugera wa sida n'abagwaye igituntu hamwe na malaria.
Arakoze Francine Kanyange, uyu ni wa mwanya w'ikigabane ku isoko. uyu munsi tukabayagira ibijanye n'ibikorwa bya koperative Griteka ihurikiyemo bamwe mu mpunzi z'abarundi na bamwe mu banyagihugu b'abanyarwanda muri sekiteri ya Nyamata mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda ikigabane ku isoko mu gishikirizwa na Emil Nibasumba.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Bamaze amezi arenga atandatu bakoresha itongo batijwe n'ikigo Maison Shalom mu karere ka Bugesera kari mu ntara y'Ubuseruko y'u Rwanda. Impunzi z'abarundi bari kumwe n'abanyagihugu b'u Rwanda iryo tongo gihe gitari zirenga zine baririmamwo cyane cyane ibigori ibitoke bakanahororera baraye baronse umwimbu wabo wa mbere w'ibigori urunani rw'ibimenyesha makuru nago rurabagendera. Ingene ibikorwa byabo bitunganije hamwe n'umwimbu baronse ni bimwe mu byo dushimikira ko mu kigabane ku isoko cyo kuri uwa 20 ruhuhuma mu 2021 muri kumwe na Emile Nibasumba. Kaze mu kigabane ku isoko koperative Griteka niyo yarayitanguye kwimbura ibigori kuri uwa kane mu mirima iherereye muri segiteri Nyamata ne mu bumanuko ubushira ubuseruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance niho yarari
ushitse ku musozi Murambi uri mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera neza neza ku birometero bitatu uvuye mu gisagara cya Nyamata hari itongo rihimbaye kuraba ridasa n'ayandi mu yo bihereranye. Iryo tongo ry'amahegitari ane n'igice ryambaye hanini umurima mwiza cyane w'ibigori, ikivi kinini cy'ivyamwa by'imyembe, ikivi cy'intore be n'ikivi cy'ibitoke ubona ko bikoreye neza. Muri iryo tongo harimo n'indaro yubatse kijambere irimo inkoko zishika igihumbi hamwe kandi n'indi ndaro irimo ingurube zirenga 50. Ibyo byose ni bya koperative Griteka ihurikiyemo abarundi b'impunzi hamwe n'abanyarwanda ba mu murenge wa Nyamata. Uno munsi barageze ku ntambwe. Umukenyezi w'umurundi kazi yari yitabiriye ibikorwa byo kwimbura ibigori bejeje.
Twaragiye hamwe n'abanyarwanda rero turagira ayo mahugurwa tubona gutangura umushinga wacu. Dufise ibigori, dufise ingurube, dufise inkoko, bizatugirira akamaro cyane rwose kuko nta muntu arimo atimbura tibaza ko azokwimbura, nta muntu yorora atazi uko azigirirwa akamaro n'ibyo yoroye.
Uwimana Rachele umunyarwanda kazi ari muri koperative Griteka asaba abarundi bari kumwe bakiranye ugweze n'abanyarwanda kuko basanze basangiye imigambi.
Mbese abarundi ni kimwe n'abanyarwanda, twabakiranye ibyishimo ahubwo baje ari n'abantu beza, duhuje mu bitekerezo mu bikorwa byacu turahuje, ahubwo koperative yacu izakomeze dushyigashyige dushyigikire kugeza igihe natwe twabona uko tugize terambere tugeze hejuru.
Koperative Griteka icyatumye igera higeze nuko ihurikiyemo abantu bahora mu bice bitandukanye by'ubuzima bakiri mu gihugu cy'u Burundi, bamaze gushika mu buhungiro bagahuriza ku cyiyumviro cyo gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira bashobore gutunga imiryango yabo. Hagorimana Jean Paul arongoye koperative Griteka niwe wabitwiganira.
Mu Burundi twavuye mu mice itandukanye y'ubuzima y'ubuzi, benshi bavuye mu miji, hari bavuye mu ntara hagati, ariko aho tugereye ino twarabonye yuko tutegerezwa kubaho dukoze. Twarageze ino wari umuganga aremera korora, wari umwubatsi araza akadufasha turubaka, twese rero twasohoye amaboko turiye izo tahora dukora kugira dushobore kubaho. Ubu rero turiko turavugana tugiye gukwiza imyaka itandatu mu buhungiro, dufise abana biga kandi biga neza, dufise imiryango yacu turivuza turabaho, ni kubera twasohoye amaboko tugakora.
Koperative Griteka igizwe n'abantu 120, abarundi b'impunzi 84 hamwe n'abanyarwanda 36. Kugira ishobore gutangura yafashwe mu mugongo n'ikigo Maison Shalom, abanywanyi bayo nabo barakura amaboko mu mpuzu barakora.
Itongo koperative Griteka iri kurimburamo ibigori rifise uburinganire bwa hegitari zine n'igice. Abo barundi b'impunzi hamwe n'abanyagihugu b'u Rwanda biteze kujya kwimbura yose hamwe amatoni arenga 20 y'ibigori. Wilhelmine Wibereho arongoye igisata kijejwe gufasha abafise imigambi mito mito mu kigo Shalom avuga ko kuva mu 18 mu mwaka uheze w'2020 iryo tongo Maison Shalom yaritijwe ku buntu n'umugiraneza mu kiringo cy'imyaka 5.
rero Maison Shalom ironse iryo tongo yace yumvira yuko abo bantu bose bipfuza ico bakora na cane cane urumva bakunda ibijanye n'uburimi n'ubworozi ko yobaronsa yaba ubumenyi canke uburyo kugira ngo bave mu nzu baronke ico bakora hama baze baronke umwimbu bashobore kwibeshaho bashobore kubeshaho imiryango yabo.
Kuri mikro ya Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba, Wilherme wibereho avuga kandi ko gukorera hamwe bisumba kwikorana urumwe.
Hariho nk'ikintu kijanye no gusangira ubumenyi. Kuko kenshi hari igihe usanga umwe ugasanga uyu afise ubumenyi muri iki, uwundi afise mu kiriya, uwundi afise muri iki. Iyo rero ubwo bumenyi butandukanye bushoboye kuja hamwe birafasha cyane, ugasanga nk'ubonye umuntu wari umwe hari ibyo ufise n'ivyo mugabo hariyo n'ibindi udafise, ugasanga rero ibyo bintu uri kurakora ntibiriko bigenda neza nk'uko wavyifuza kubera hari ikintu ubuze. Mugihe rero mugiye hamwe n'abandi novuga mu Gifaransa mu ba complementaire murasabikanya hanyuma bikaca nida bafasha umugambi wanyu ukagira ingufu ukagenda neza. Nk'ubu mu bikorwa muri imigambi isanga isaba ibintu by'ingufu nk'iby'uburimyi, iby'ubworozi, murashyira hamwe ingufu mukanagabura n'ibikorwa. Hanyuma kandi ikindi maze kubona iyo abantu ariko bakorera hamwe, iyo habonetse ubufasha yaba kubijanye n'ubumenyi canke impanuro abantu bashobora kubaha canke uburyo, kenshi biroroha kuruta gufasha umuntu yirebanga ari wenyine. Yego, kandi biranoroha bagira na adresse, biroroha cyane kubaronka kurushaho usanga umuntu ari hirya wenyine.
Wilherme wibereho ahanura ariko ko imbere yo kuja hamwe bisaba ko impunzi z'abarundi zifasha iyo ngingo zibanza kwihweza ko zumva kumwe intumbero y'umugambi zishize imbere, kuko ngo bitagenze uko ucyo usanga koperative cyangwa ishira hamwe bitamaze na kabiri. Ikigabane ku isoko akaba ari no ngaha kigaruki Emile Nibasumba nariko ndakibashikiriza, ndabashimiye nongera ndabike banura. Naho buta
cyari kiganiro ku isoko.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije ikigabane ku isoko, akanako ni kakanya kugukurikira bimwe mu byanditswe n'ibinyamakuru muri indu turiko turasozera, tukabishyizwa na mugenzi wacu Patrick Mitabaro.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Mwaramutse canke mwiriwe na kanya k'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru. Komibu ubushikiranganje bujejwe intwaro ntibwemera mufti yatowe, byandikwa n'ikinyamakuru wacu. Se Asani Nyamweru yatowe kurongora umujyango w'abayisilamu mu Burundi hari ku nkirizo rya gatandatu za kuno kwezi kwa kabiri n'inama ya bose ya Komibu. Ubushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ayo matora yaranzwemo ikumira no guhengama, acatanga itegeko yo kusubiramo ayo matora bitarenze kuwa 24 za kuno kwezi nyene. Iwacu cyandika ko Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano atemeye javuye mu matora. Iwacu cibutsa ko Shehe Hassan Nyamwero yatowe nka mufti ku majwi 119 ku 141 bitavye inama ya bose. Ayo matora yabaye inyuma y'amezi atandatu uwo muryango urongowe gifata kibanza na Shehe Jacques Yakubu Nahayo birashikirizwa n'umuvugizi wiwe Dr Ibrahim Mwamisi Dusabe. Ati biratangaje kubona ko umushikiranganje hakana ivyavuye mu matora ibice bibiri bya bitatu bari bitavye. Uko matora yagenze, mu bashehe 12 bagize inama y'abashehe, 9 muri bo barakinjuye. Ivyo bikaba byarashikiriye umushikiranganji. Iyo nama y'abashehe ikaba iri mu nzego zine zitora urongora umuryango w'abayisilamu, bikemezwa na Dr Ibrahim Hamisi Dusabe, muvugizi wa mufti yatowe ariko atemegwa n'ubushikiranganji. Amasezerano hagati ya Finbank na Koa Mutabu abunguruza abantu ku mapikipiki bafise impungenge kwishyurwa mu ngiro ryayo, byandikwa na Burundi Eko. abunguruza abantu ku mapikipiki bemerewe kuronswa madeni mato mato ni banki Finbank. Ayo madeni azobafasha kugura mapikipiki yabo bwite canke bikenure mu bundi buzi bubafasha kwiteza imbere. Ije biri mu masezerano bemeranije hagati ya Kwa Mutabu na Finbank. Abagendesha amamoto barashima ayo masezerano ariko bakagumana akariganga muhogo kwishyirwa mu ngiro ryayo. Icyo kinyamakuru gisoka kundi kundi chandika ko ayo masezerano azomara imyaka itanu. Kubwa Wirichimba umuyobozi ajeje ubudandaji muri Finbank avuga ko basanze abunguruza abantu ku mapikipiki batakaza umwanya munini baja kuriha ku makonte ya Kwa Mutabu yuguruwe muri Finbank. Akongera koko bagiye kubaronsa ingurane nono zo kwiteza imbere. Jadonzi Tunga arongoye Kwa Mutabu arabikenguruka kubwiwe ngo ayo masezerano na kajyo ku banywanyi baharugwa mu 30 ku rwego rw'igihugu abenshi mu bamotari bakaba arugwaruka gukenera imitaye mito bito kugira guteza imbere. Kubwa Jean Claude Nitunga yunguruza abantu muri komine Ntahangwa yavuganye na Burundi Eko agira ati jemvuka mu ntara ya Gitega nkorera databuja hakinyaka itanu gushika uno munsi sindashobora kwigurira ipikipiki yanje utondose twose n'utwo gufasha umuryango. Yizeye ko indoto ziwe zo kwigurira ipikipiki hazozishikako ariko bamwe muri abo bunguruza abantu ku mapikipiki babona ko ayo masezerano ashobora kuzojamo nkunzi hageze ko aja mu ngiro bikandikwa mu gusozera na Burundi Eko. Mukaza ibarabara ryitiriwe Moso ritera rititukwa byandikwa kandi n'ikinyamakuru wacu mu gisata cacu cy'ibidukikije. Imande zimwe zimwe z'iryo barabara rya zone Rohero ya komine ya Mukaza hagati mu gisagara cya Bujumbura itera ryati imigaga abarikoresha n'ababa mu micungararo yaryo eka n'abajeje intwaro barorera. Iwacu candika ko hafi y'ibiro by'ishyirahamwe rihungura icyayi utere ibarabara rija muri zone ya Bwiza ariryo Avenue Moso aho rihurira na Boulevard Aiprona uturaro duhuza ayo mabarabara dutera dusiduka ugana ku isengero rya Fekabu. Abarikoresha batabashavu kubajezwa intwaro gukoresha itagisi yaganiriye na Iwacu yidoga avuga ko iryo barabara ridasanuwe vuba bwango atamaka usigaye rigishobora guhita. Ati leta niyo ibwirizwa gufuka ibinogo biharangwa. Ikinyamakuru Iwacu cavuganye na Renovas na Yebura musanteri wa Mukaza yemere kuzogira ico ashikirije hanyuma. Hano niho ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru nciye ndasozera. Mwari kumwe na Patrick Mitabaro na ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Hano niho duce sozerera amakuru twariko turabashikiriza ndabakengurukiye mwese mwafasha umwanya wo kudukurikira. Bagezanje buruganda kwa Radio Inzamba babegeranije ano makuru ndabibakengurukiye amana Josephine Duwimana atumye amaji abashikira revere bazikamwe nije nari ko ndabashikiriza ano makuru twese hamwe turabifurije kururana igwanyu mugira amahoro.